SBS Radio.
Nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu by'uno munsi. Nitwa Jean Paul Amede, iyi muri ko murakurikirana ni SBS mu Kirundi. SBS mu Kirundi mushobora kudukurikirana muciye ku buhinga ngurukana bumenyi mwanditse SBS @au/ikirundi canke mugiye kuri Spotify, podcast, Google Play eka n'ahandi hose musanzwe mukura podcast zanyu, aho hose murashobora kudukurikirana. Mugiye no kuri Facebook mukandika SBS Kirundi, naho nyene turiyo. Kaze muri kiganiro cuno musi, nitwa Jean Paul Amede nizigama.
sbs.com.au.
Kaze ubugira kandi uno musi rero ivyo ndabafitiye nuko tugiye kurabira hamwe ibintu bishobora kugufasha mu gihe uriyumvira kwimukira mu yindi ntara, uve ahantu hamwe uje mu yindi. Kumbura uri muri canke muri New South Wales ushaka kwimukira muri Queensland, canke uve muri Queensland uje muri Victoria canke uje muri Perth, uko biri kose hari ivyo ukeneye kumenya, hari ivyo ukwiye kwitwararika. Ndi kumwe na Muyiringire kuri ku murongo wa telefone, nawe akaba agiye kutuyagira. Uyo rero akaba yaravuye mu ntara yarasanzwe abamwo, ubu akaba ari mu ntara ya Queensland agiye kutuyagira. Ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu, Muyiringire. Nuko rero bari kumwe natwe ndabashimiye. Muyiringire rero mwebwe mwari muri New South Wales, ubu mukaba mwarimukiye mu ntara ya Queensland. Nibiki vyatumye ubwa mbere na mbere, nigiki catumye mujayo? Bwabaye ubuzi, bwabaye inzu, bwabaye ubuzima bworoshe, nigiki catumye mujayo?
Ikintu catumye mwimukira Queensland no kubera yuko twabonaga ubuzima bwaho bworoshe kurusha bwaho twari turi.
Ego, mumaze rero kubona ko ubuzima bwoba bworoshe kuva ngaha muri New South Wales mukaja muri Queensland, byumvikane neza ko mwabanje gutegura, hariho bimwe bimwe mwabonye yuko mukwiye kubanza gutegura. Muvyo mwabanje gutegura kuko ntimwavyumvire ngo muce mwimuka, nibiki mwashize imbere canke nibiki mwateguye?
Twabanje kuhatemberera nk'inshuro eshatu, tugenda tujya mu makaritsiye atandukanye dusura tureba, ubundi tumaze kuhakunda turaza gupanga kuza kwimuka.
Mu mwatembereye inshuro zitatu zose, izo nshuro zitatu makarite atandukanye mwagiye muraba, nibiki mwagiye muraba neza na neza? Nibiki mwagiye muvuga muti tugiye? Kuko ntimwatembereye gusa muri butembere muraba ibinabiriya, ariko mwatembera mufize ico muri ko muraraba. Nibiki mwari ko muraraba?
Twagendaga tureba iby'amashuri y'abana, ahari amashuri ari ubona ko ari meza, ubundi tukareba niba ari hafi y'ama train station, ari hafi ya shopping center, ibintu byose mbese by'umuntu akenera bya buri munsi. Ubundi tukagenda tureba n'uburyo n'amakritiye kwa niba hadahenze cyangwa hari se.
Muri ivyo vyose uri kuravuga nta kintu kijanye n'akazi uri kuravuga, bivuga yuko ubuzi akazi mwakora ngaha muri New South Wales ariko mwabandanije mukora ngaho igihe mwariko muri mu kacanke, mwavuga muti nituyimuka ubuzi dusanzwe dukorera ngaha tuzokwimuka hariya tuzobandanya tubukora?
Hoya, akazi ntago twigeze tukareba tukira aho ngaho. Twebwe ikintu twarebye cya mbere, twabanje kubika amafaranga nyine yo tuzakoresha mu gihe tuzaba tutarabona akazi, nk'ayo kwishyura inzu nk'amezi agera kuri atatu, ubundi tureba mbese n'ibintu bya insurance, ko twe twamaze kureba ko tubona ko aho twari turi insurance ziri zirahenze z'imodoka, tukabona ko hano ziri zihendutse, ubundi tureba n'amashuri ahendutse kandi ari meza ku bana, tureba mbese ibintu byose kugira ngo mu gihe tutarabona akazi tutazagira ikibazo. Hanyuma rero akazi nyine turaza tugashaka tugeze hano.
None nk'umuntu iyo bari kwa dukurikirana akaba ashaka kwimuka ava mu ntara ajya mu yindi. Niburiburi hariho amafaranga ategerezwa kuba yibangikanije, kuko murumva ko namwe hari amafaranga yo kuriha inzu amezi atatu ayajyanye hoho no kwimuka, canke nko gufata abantu bakwimura, gushira ibintu mu modoka ukimuka hiyo. Wogira inama ko umuntu yotegekanya nk'amafaranga ngahe, canke nayahe mafaranga akwiye kurondera agashira imbere, akavuga ati n'aya mafaranga nkeneye kubanza kurondera imbere yuko nimuka.
Nk'ayo kwimuka wenda ushobora gukenera nk'ibihumbi n'igihumbi, kubera yuko hari abantu.
Kwimuka ushatse kuvuga bajya bakwimura bagutwara ibintu batwara mu yindi ntara, ni
Ye,
nk'igihumbi.
yego nk'igihumbi cy'amadolari, urumva? Kuko twebwe twimuka ntabwo ibyo twari twabibajije neza, byaraduhenzeho, dutanga 2500. Ariko nyuma tuza twimutse duhura n'inshuti twamenyaniye hano, nazo zari zivuye aho twari tuvuye, twimukiye nko mu gihe kimwe, batubwira yuko ni igihumbi. Ubundi hari abantu bafite amakonteneri utakodesheje, abantu bafite amatraka, b'amatraka barahenda. Abo bantu rero baraza bakaguha konteneri iwawe, bakayiparika iwawe, wowe bakaguha ukwezi kose ugapangamo ibintu byawe. Wamara kubipangamo baguha ukwezi kose, byarangira ukabahamagara bakaza bagafunga konteneri, ubundi bakayizana bakaza bakayiparika aho ugiye kwimukira. Noneho naho ugiye kwimukira bakaguha ukundi kwezi, wamara gupakurura ibintu byawe bakaza bagatwara konteneri yabo, ubishyura 500. Impamvu ariko mfize igihumbi ni uko nyine hari igihe byiyongera, n'ubwo buryo ubundi abandi bimuka bava mu yindi ntara barimo.
Byumvikane rero, wewe ugira inama abantu ko batofata bajya bakoresha amakamyo, ahubwo borondera abantu baba bafise amakontenere akaba ariyo bakoresha, nivyo bizimbutse.
Ye, nibyo bizimbutse, kuko abo bandi twaganiriye niko batubwiye babikoze, kandi ni nk'amafamiye agera kuri atatu yavuye aho twavuye, batubwiye ko ariko babikoze, ntabwo bishyuye amadolari arenze 500.
Muyiringire, turiko turarangiza kino kiganiro cacu. Niyahe nama wogira abantu bariko baratwumviriza bashaka kwimuka? Nakahe kantu uvuga ati mu kwimuka hariya utuntu umuntu ushobora gusanga atiyumviriye cane, ariko ndasaba abantu ko biyumvira kuri aka kantu, ntibakibagire, ni ingirakamaro.
Ikintu cya mbere cyo kwiyumvira ni ukwiyumvira uti ese amashuri y'abana, ese akazi nzakaba ariko akazi ko iyo ufite nk'amafaranga make ubitse, akazi uraza ukagashaka ukakabona. Ni ukwiyumvira wenda nko kuvuga uti reka nshaka amafaranga yo kwishyura nk'inzu amezi atatu. Nk'ayo mezi atatu ukaba uvuga uti ndayafite, inzu y'amezi atatu, noneho abana nkabashakira ishuri ry'abana rirahari. Ubundi nibyo bintu byangombwa cyane kuba ufite amafaranga y'inzu y'amezi atatu. So hanyuma rero ishuri naryo rero iyo wamaze ahantu wateganyije ho kwimukira, iyo ishuri wari wishe uhita waka ishuri, nyine barariguha, ni ngombwa. Ubundi ikintu cya ngombwa kinini ni ukuriha nk'inzu nk'amezi atatu, ubundi ubuzima buragenda. Ntago bigoye cyane bitewe n'aho uba uvuye, kubera yuko ibintu by'aho ndi n'aho navuye birahendutse. Okay, si nk'ibyo kurya, ibyo kurya ni bimwe, nk'ibintu by'imisoro y'imodoka, kwishyura renti birahendutse kurusha intara y'aho navuye, n'iyo ndimo.
Ubu rero urabona akarusho k'impamvu watumye wimuka, urabona ati ubu ibintu ni sawa kurusha iyo navuye.
Ni sawa, nta kibazo, kandi mu mwaka umwe uba wamaze kumenyera, ubuzima bugakomeza.
Ni inama wogira abantu ati ahubwo nabo nibimuke, canke ati oyo muntu wese naronderera hahe?
Biturutse naho navuye muri New South Wales, naho ndi uhari, nanjye namugira inama yo kuhava.
Murakoze cane Muyiringire.
Nawe urakoze amide.
Nuko rero uyo yari Muyiringire twariko turavugana, akaba yahora aba mu ntara ya New South Wales, ariko ubu yimukiye mu ntara ya Queensland. Ariko aratubwira rero ivyankenegwa umuntu yokwibangikanya kugira ngo mu gihe ariko ariyumvira kuyumuka. Ya SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amede naho utaha. Bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelecharge application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio app.